Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nuri abandi mwaramutse cuti na makunzi mudengesha gutegabira makuru mutegurirwa n'uruganda yagagwa Internews. Ijwi mumva ni jyane ni nahazwe Marie Charles mbipfurije ikaze. Duhera amakuru yacu ibaraka ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF Rwanda ryarahagaritse kuva mu kwezi kwa Nyakanga n'umwaka umugambi wayo wo kwishyurira ubuvuzi abakuze mu gisagara cha Baraka. Uwo mugambi ryari ryatangujwe mu mwaka w'2004 ubuwega abana gusa batarenze imyaka 14 y'amavuko. Wa wundi ngo ibya gusa bitera ubwenge buke. Abanyagihugu b'ibaraka batanguye kwirukira ba rumenyi kubwo gucinya amafaranga yo kuriha ku ivuriro. Mihari Korodonce yaduteguriye inkuru mu mwijwi rya Odette Nibizi.
Uko kuba nabi kwatanguye mu kwezi kw'icyenda 2018 aho abaganga batagira imbibe babaronde bahindura urutonde rwo gukora. Abana bari munsi y'imyaka 14 nibo bavugwa ku buntu basanzwe bagwaye indwara zo gucibwamo malaria n'indwara zifatira mu mahaha. Ku bw'izo ndwara zitatu hari higwa abasangwa b'impunzi za kera z'Abarundi n'Abanyarwanda bo muri ako gace badashoboye kwirihira amafaranga yo kwivuza kuko bavugwa ku buntu. Bamwe baja mu byumba by'amasengesho, abandi ku bavuzi no mu mafarumasi aho kujya kwa muganga. Ubuserukira ibikorwa by'abaganga batagira imbibe avuga ko abantu bamaze kuronka uburyo bwo kuriha amafaranga yo kwa muganga ko batoza barihutira kuja muri ibyo biba anza kuko byo tuma hapfa abantu benshi mu karere ka Fizi.
Amashirahamwe kimuntu Adra na Ides yaratanze inkwi zo gucana ku mpunzi z'Abarundi muri site ya Murongwe kuva ku igenekerezo rya 30 gitugutu no mwaka. Mukurangi dujeje uburovyi muri sekitere ya Tanganyika yabujije uruhusha rwo kuroba mu kiyaga Tanganyika ubwato bwose budafise uruhusha bw'igisata twara. Iyo ngingo uva mu bajeje intwaro mu ntara ya Kivumanuko yafashe nyuma yaho ubwato butagira uruhusha bugongeye mu mazi y'ikiyaga Tanganyika imvubu yaba muri ico kiyaga. Muri iyo sanganya umwana w'imyaka 18 yari koraroba mu bwato akaba yarahasize ubuzima. Tomison unje adutegura inkuru mu mwa mwijwi rya Munezero Ivete.
Kugumushinga naye obya ekyamba Felix umuyimyi n'umurovyo segiteri ya Tanganyika. Imigwi myinshi y'uburovyi ikora imirimo yayo itamenya kuriha ibyankenerwa uburovyi. Muri segiteri ya Tanganyika abenshi ntibarishe uyu mwaka w'2018 nkuko avyemeza. Imigwi 8 y'uburovyi bw'impunzi z'Abarundi bo mu Rusenda yemerewe gukora ibikorwa byayo ndetse n'izindi mpunzi z'abarovyi zitarandikwa zizofatwa n'iyo ngingo kuko intwaro icungera umutekano w'imiryango yose kwa bibiri nk'uko yarangije avuga. Rungu Saidi kwa Bahamba umukuru w'umugwi urovyi ku gituro cya Kenya yerekana ko intwaro nubwo yabataye mu makosa avuga ko batazocika kuriha impusha z'uburovyi kiretse ko ibikoresho bibashikira bitevye ku gihe batoshobora guhagarika ibikorwa bigaburira bikongera bikasomesha abana.
Twege leta iratubwira ko ishobora kutuzana aya madokima mugabo igashyazana haheze umwaka cyangwa imyaka ibiri twacerewe. Akaboneka rero yuko tushobora ko akazi kuhagarara kuko niho hantu dufise uburaro n'uburamuko, niho hantu dushobora kugira ane kurisha abana, niho abantu dushobora kugira ane kurondera amahera kwigisha k'abana. Urumva rero bishe bitugora ingene twebwe twashobora kufungirwa akazi tudahari turakora. Gerageza rero ingene mwadufasha kugira ngo mudushikire imbere mutuvugire kugira ngo akazi kacu ntigahagarare turaho ingene abana bobaho ingo zacu n'imiryango ingene vyobandanye. Inkuru nyamukuru ni
abadandaza benshi b'inzoga mu miryango yose kwa impande zibiri y'abasangwa n'impunzi z'Abarundi basaba ko intwaro yoraba iyo ngingo. Abo badandaza bagasaba kubw'ibikorwa byabo bigenda neza kubw'ibikorwa by'uburovyi.
Nina kuye nkuru ndangirije ko yagaye uno munsi yakoze cyane Serge Bisimwa ayowe na Yakobo Kaura yabateguriye. Marishani ninahazwe nayo bashikirije mbipfurije kurora ningwa mubanye no mu byanyu na Gahwane.